Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Gorane zatwewe nuko abantu bamwe bamwe na cyane cyane no ku bwinshi bw'imigambwe cyane cyane amashyirahamwe agize Gorunani batashoboye kwemera biheza neza ibihe turimwo, kugira ngo babone ingufu bafise, babone intege nke bafise.
Uwo ni Leonard Nyangoma uyobora ishyaka CNDD afuga ku itorwa ry'abayobozi bashya bihuriro SNARED.
Abategetsi bo mu biro vya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ku ijambo rya mbere President Donald Trump aza gushikiriza inama y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ya Amerika zikoranye no munsi ku muhingamo rizo barifatiye ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo byo kuri by'abanyamerika.
Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yahagurukiye ikibazo cy'inzara n'ibura ry'ibiribwa.
Abahoze ari abasirikare bakomeye mu ntwanzagabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe akaruhuko ko mu zabukuru barenga 120 bariko basaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ya Amerika kutagabanya amafaranga akoreshwa mu bijyanye n'imigenderanire n'imfashanyo itangwa mu makungu.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Muri uyu mwanya tubashikize amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Abategetsi bo mu biro vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko mu ijambo rya mbere Perezida Donald Trump aza gushikiriza uno munsi kuwa kabiri ku muhingamo inama y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ya Amerika zikoranye rizo barifatiye ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo by'ukuri by'abanyamerika. Umutegetsi akomeye wa leta ya President Trump avuga ko Trump aza kumvisha abanyamerika ko agiye kubafasha mu bibazo byabo. Ijambo Trump aza gushikiriza isaha zitatu zo mu ijoro amasaha y'i Washington DC azotanga yitwa akizero kamye karanga abanyamerika riza kuba ryerekeye ubutunzi no gukingira abanyamerika. Naho President Trump aza kuvuga kuri politike yo hanze ya Amerika mu ijambo ryiwe, abategetsi ba leta yiwe bamenyesha ko batiteze kwa doma urutoki ku bihugu kanaka. Bamenyesha ko President Trump aza gutanga isiguro ku ngingo yiwe kuva mu masezerano yerekeye uruja n'uruza mu by'ubudandaje atantambamyi mu karere kose ka Pacifique bita mu mvunyapfunyo TPP. Muri rusange ijambo ryiwe rizoba ryerekeye kazoza ka Amerika karangwa n'umwizero. Umuvugizi wa President Trump Sean Spicer amenyesha ko aza kuvuga cyane ku kibazo cy'abimukira. Abahoze ari abasirikare bakomeye mu ntwanzangabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe akaruhuko ko mu zabukuru barenga 120 bariko basaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka kutagabanya amafaranga akoreshwa ku bijyanye n'imigenderanire n'imfashanyo itangwa mu mahanga. Ivyo ni bisata President Trump ashobora kurondera kugabanyamo amafaranga mu mugambi wiwe wa mbere werekeye amafaranga Leta izokoresha. Igihe aza gushikiriza uwo mugambi uno munsi wa kabiri imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zikoranye, vyitezwe ko asaba iyongerezwa ry'amafaranga azokoreshwa n'igisirikare mu kugabanya amafaranga akoreshwa mu bindi bisata cyane cyane mu bushikiranganji rujejwe imigenderanire no mu rwego rwa leta rujejwe ibidukikije. Mu ikete barungikiye abayobozi bo mu mugambwe wa Republika n'abademokrate mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ku munsi wa mbere, abo bahoze ari abategetsi bakomeye mu ntwazangabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe akaruhuko mu zabukuru batangaje ko gukomeza ibijyanye n'imigenderanire n'iterambere cyo kimwe n'ibijyanye no kwivuna amazi bikenewe cyane kugira vyo biharize umutekano w'abanyamerika. Bamenyesheje ko vyinshi mu bibazo Amerika ifise bidashobora gutorerwa inyishu hakoreshejwe uburyo bwa gisirikare bwonyene. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tuze mu karere ka Afrika aho Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yafashe ingingo zikomeye zo mu bihe vy'ivyaduka n'ibiza mu gihe ico gihugu kiriko gihangana n'ingaruka zikomeye z'uruzuba n'ikibazo c'ibifungurwa. Kubwishira hamwe muzamakungu ONU ingorikizi z'uruzuba zageramiye abantu miliyoni 6 n'ibihumbi 200 no kuvuga ibirenga cy'akabiri c'abanyagihugu bose bo muri Somalia. Ibintu bimeze nabi kurushiriza mu buraruko bw'igihugu. Umwembo w'ibifungurwa hamwe n'igitigiri cy'ibitungwa byaragabanutse bikomeye inyuma y'ibihe byaranzwe no kubura kw'imvura mu mwaka uheze. Mu ndwi iheze amashyirahamwe ajeje gutabara imbabare y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iragabishije ko hasigaye igihe gitoye cyane kugira ibintu ntibiyanzare muri Somalia. Mu ijambo yashikirije ku mugaba mukuru Mogadisho no Moscow kabiri mu nama ku byerekeye kwishyura ku ngurikizi z'uruzuba, Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo yasavye amakungu kongereza imfashanyo yihutigwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 inzara yahitanye abantu bagera ku bihumbi 260 muri Somalia. Intagondwa z'abayisilamu zaritiriye igitero cabaye ku biro bibiri vy'igipolisi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu gihugu ca Burkina Faso. Izo ntagondwa z'abayisilamu zishe abasirikare 12 muri ako karere nyene mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Vyatangajwe n'umutegetsi akomeye muri leta no umunsi wa kabiri nta birengaho vyatangajwe ku bitero vyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Yamara umupolisi w'umufaso ni yarakomeretse muri ivyo bitero vy'intagondwa z'abayisilamu. Ico gitero cahuriranye n'isabukuru ikomeye y'abamasinema mu karere ka Afrika, Fespaco iriko ibara ku mugwa mukuru wa Burkina Faso Ouagadougou. Ingingo zikomeye zerekeye umutekano zafashwe ku mugwa mukuru. Abagize ibitero vyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bari ku mapikipiki bateye ibiro vy'igipolisi mu bice bibiri. Baraturiye ibiro vy'igipolisi ahitwa Tongo Mayer mu gihe mu kindi gice citwa Barabule bamijagiye amasasi ku biro vy'igipolisi basahura ordinateur zibiri mu biro vya leta vyari hafi yaho. Prezida w'igihugu ca Guinea Alpha Conde yirukanye abashikiranganji 3 mu mabanga yabo harimo umushikiranganji ajejwe indero. Prezida Conde yafashe iyo ngingo inyuma y'ukugarariza akazi kw'abigisha kwamaze igihe n'imyirekano yabaye mu bwicanyi. Ukugarariza akazi kwamaze indwi 3 kwatumye haba ugutana mu mitwe kwahitanye abantu indwi ku mugwa mukuru Conakry bituma amashure yugagwa. Prezida Conde yishuye mu gufata ingingo yo kwirukana ku munsi wa mbere abashikiranganji 3 ubujejwe amashure yisumbuye akazi ka leta n'ibidukikije. Imyirekano yabaye muri uku kwezi kwa kabiri yagizwe ahanini n'abakiri bato n'abanyeshuri bari bashigikiye kugarariza akazi kw'abigisha basaba uburyo bwiza kurushiriza bwo gukoreramo. Amashure yarasubiye kugurura inyuma y'abaserukira abigisha bumvikanye na leta ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Yamara bamwe mu bigisha bamenyesheje kwayo masezerano atubahirije ivyo basavye vyose. Imyirekano yamaze iminsi 2 yabaye mu bwicanyi yarakurikiye.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yasubukuye urubanza ubushinjacyaha buregamo Jean Habyarimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Iburanisha ry'uyu munsi ryibanze ku batangabuhamya b'impande zombi. Abatangabuhamya 8 bose ari abashinja ari n'abashinjura bahamijwe ibyaha bya genocide kandi 7 muri bo baracyari mu munyororo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Bane mu batangabuhamya bashinja Habyarimana Jean ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu barindiwe umutekano mu cyumba cyabonyine kandi amajwi yawe yahinduriwe mu byuma. Ni nyuma y'ubusabe bwabo bagejeje ku bushinjacyaha. Basobanuriye umucamanza ko bafite impungenge z'ubuzima bwabo aho bafungiye muri gereza ndetse n'ingaruka zakurikira imiryango yabo nyuma yo gutanga ubuhamya. Aba bose uko ari 5 kandi genocide yabaye batuye mu mujyi wa Kigali. Mu buhamya bwabo bumvikanisha ko bazi Habyarimana kuko bamwe muri bo bakoranaga. Bose bahuriye ku cyita rusange ko bahamijwe ibyaha bya genocide. Bamwe muri bo bakatiwe igifungo cya burundu y'umwihariko, abari muri urwo rwego cyo kimwe n'igifungo cya burundu bafatwa nk'abatanga makuru ntibemereye kurahirira ubuhamya bwabo. Babimburuwe na Bwana Isaac Nkubito watangiye ubuhamya bwe mu ruhame. Uyu mugabo agiye kurangiza hafi ibyumweru bitatu asohotse mu buroko arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Uyu wari ukuriye ishyaka MLND mu cyahoze ari komine Kacyiru mu mujyi wa Kigali yashinje Habyarimana ko yagize uruhare mu itegurwa rya genocide mu kwishishikariza abandi muri za mitingi zitandukanye no kwishyira mu bikorwa. Mu itegurwa rya genocide nk'ubitavuga ko Habyarimana yari mu rwego rwo hejuru rw'ishyaka MLND bityo ko atari buyoberwe uburyo genocide yateguwe. Naho mu gutanga amabwiriza yo gukora genocide avuga ko Habyarimana yari ahagarariye ishyaka ku rwego rwa prefegitura y'umujyi wa Kigali. Iyo kurenyaga bari barihagarariye ku rwego rwa commune ko bari batataka bahamabwiriza no bagombaga kugeza kuri rubanda yo guhiga umwanzi FPR inkotanye n'ibyitso by'abatutsi. Gusa ntagaragaza niba hari inama yaba yaragezemo mu rwego rwo hejuru yateguraga genocide. Kuri mitingi yabereye Nyamirambo muri 93 ubushinjacyaha buregamo Habyarimana ko yahamagariye abahutu kwishyira hamwe bakagira ingufu zo guhiga umwanzi n'ibyitso bye. Uyu mutangabuhamya yavuze ko amagambo mabi yayumvanye Karamera wari ukuriye ishyaka MDR avuga ko utazahiga umwanzi azabona ishyano. Yavuze ko yahise ataha nta magambo mabi yumvanye Habyarimana. Yashinje Habyarimana ko yagiraga uruhare mu guhitamo urubyiruko rujya mu nterahamwe zakoze genocide kandi ko yazishakiraga ibikoresho byo kuyikora. Uyu wari uhagarariye MLND ku rwego rwa komine ya Kacyiru yumvikanye avuga ko ubuyobozi bw'ingabo ku rwego rw'umujyi wa Kigali bwakoranaga na MLND mu gushaka interahamwe bugaha amabwiriza abakonseye basegiteri budaciye ku makomine. Yemeje ko kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 94 atongeye kubona Habyarimana kugeza muri 97. Ibyo wari mu ruhame ntibihabanye n'iby'abarindiwe umutekano. Uwahawe izina rya HJB yavuze ko yakoreraga muri biro ya komite nyobozi y'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Uyu utarahijwe ku makuru yatangaga yavuze ko ibyakorwa hagati ya MLND n'interahamwe uregwa yabaga bizi neza kuko yabonaga raporo zabaga zakozwe mu nama zitandukanye kandi ko Habyarimana yabaga yazishyizeho imikono. We na bagenzi be bari mu muhezo bashinje Habyarimana ko yagize uruhare mu ishingwa rya radio RTLM kuko yamubonaga ku rutonde rw'abanyamigabane, ariko nta n'umwe abashije kuvuga umubare w'imigabane uregwa yari yarashoye muri iyo radio ifatwa nka rutwite mu kubiba urwango. Umwe mu batambutse mu muhezo bw'urukiko rwa muhataga ibibazaho kubisubiza yumvikanye yikomati kuki mushaka kumuvugira kandi yaragize uruhare muri genocide. Byateye bwana Antoine Muhimu kuri yiburanisha kumwihanangiriza mwibutsa ko icyamuzanye ari ugusubiza ibibazo abazwa. Ku ruhande rw'abashinjura Habyarimana naho uko ari batatu bose bari mu buroko, babiri bagaragaye mu ruhame bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa bari interahamwe mbere no mu gihe cya genocide. Kuri ubu bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Bono watangiye amakuru mu muhezo nta n'umwe umucamanza yarahije. Bahakanye uruhare urwo rwose ubushinjacyaha bukurikiranyeho Habyarimana ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Aba bafunganywe n'uregwa bahakanye imikoranire ihoraho y'interahamwe n'ishyaka MLND ryari ku butegetsi. Bemeza ko bahuraga n'inzego za leta mu gihe cy'imyigaragambyo muri mitingi no muri animasiyo kandi ko nabwo interahamwe zajyaga biciye ku bakuru bazo babanzaga kumvikana n'inzego za leta. Batsembeye urukiko ko Habyarimana nta ruhare yagize mu gutozwa gisirikare kw'interahamwe. Umwe muri bo wemeza ko yari umuyobozi w'interahamwe ushinzwe imyitwarire ku rwego rw'igihugu yavuze ko batozwa n'igisirikare kandi ko byabaga ari amabwiriza ya perezida w'interahamwe yabaga yumvikanye n'igisirikare. Kucyo kuba Habyarimana bivuga ko yagize uruhare mu ishyirwaho ry'amabariyeri muri Kigali babihakanye. Bavuze ko nta muyobozi n'umwe w'ishyaka wari ufite ijambo ku mabariyeri kuko yashyizweho na Robert Kajoga wari ukuriye interahamwe ku rwego rw'igihugu. Hashatse kuvuka guterana amagambo hagati y'umunyururu n'ubushinjacyaha maze umucamanza ahita abihagarika. Ariko mu bushinjacyaha ko bwamubarije muri gereza bwifuza ko yabubera umutangabuhamya busanze ibisubizo butabifasha bwanga kubishyikiriza urukiko. Uretse uvuga ko kubera inshingano yari afite atari bubashe kumva amagambo yavugiwe muri mitingi y'Inyamirambo muri 93 n'abagenzi be bavuze ko nta magambo abiburwango bumvanye Habyarimana. Impande zombi ziburana zaranzwe no kubaza ibibazo by'abatangabuhamya 8. Habyarimana jawe imyaka 69 ararwa ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Yaburanishijwe bwa mbere mu 2016. Umucamanza wa mbere yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko ariko ashimangira ko yarakurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Yajuriye igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko yahanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ekwadiru ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Hari benshi bibaza ko kuba nyampinga w'igihugu ari ibintu bidasanzwe bituma uhindura ubuzima. Kubwa Elsa Iradukunda uherutse gutorerwa kuba nyampinga w'u Rwanda w'2017 ngo we azakomeza ubuzima bwe uko bwari busanzwe, gusa ngo hari bimwe atagikora nyuma yo gutorwa. Yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Muri uku kwezi kwa mbere ndetse no kwa kabiri hirya no hino mu gihugu abaturage batangiye kweza imyaka cyane cyane ibishyimbo n'ibigori. Minisiteri y'Ubuhinzi ikabakangurira guhunika imyaka muri iki gihe kugira ngo izabagoboke mu bihe bikomeye. Kandi Kayiranga Emmanuel umukozi ushinzwe gahunda y'igihugu yo guhunika yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Biye mu gihe cyashize ibihe twanyuzemo.
Mutubabarire inkuru ya Nyampinga w'u Rwanda ubanza tutayibonye turaza kugerageza tuyishake nituyibona turaza za kuyibagezaho. Reka tunyarukire mu Burundi aho igihugu cy'u Burundi gifata umwanya ubanziriza uwa nyuma muri Afrika mu bijyanye n'umusaruro ku muntu ku mwaka, ibyo bita PIB par habitant mu Gifaransa. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga ba banki y'isi bwerekana ko umuntu muri rusange mu Burundi yinjiza amadolari y'Abanyamerika 280 ku mwaka. Ubwo bushakashatsi bwerekana kandi ko u Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bivugwa mu ruswa n'imiyoborere mibi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Icyo kigwa cyakozwe mu mwaka w'2016 igasohoka mu ntango z'uyu mwaka w'2017 cyerekana ko ibihugu bibiri kuri bitanu bya nyuma ku mugabane wa Afrika mu bijanye n'ubutunzi n'ukubahiza intwari ibereye ari byo muri Afrika y'ubuseruko. Izo bihugu bisanga ibintu nyamukuru bibiri, amakimbirane ya politike hamwe n'intambara. Fostendi Kumana umukuru w'ishyirahamwe Parseme yihamagarira Abarundi guhindura ivyiyumviro kugira ngo bashe kwitembere rirama atubwira ivyo bihugu ivyo ari vyo.
Ni ukuvuga rero nko kuri PIB par habitant Burundi muri ivyo bihugu 54 n'ubwa 53 bwakurikirana n'igihugu ca Sud Sudan. Muca mu ivyo bihugu bibiri ico bisangiye. Ivyo vya nyuma bisa amadolari ku munyagihugu ari munsi ya 300. Burundi 280, Sud Sudan 220. Bafatiye muri rusangi naho byose n'intwari bereye ninge n'inzego zikora n'iby'ubutunzi birimwo u Burundi buri mu bihugu bitanu vya nyuma navyo bigizwe na Eritrea, u Burundi, Centrafrica, Somalia na cyagihugu cha Sud Sudan.
Umukuru wa Parseme asanga umuti nyamukuru wasubiza u Burundi ku rugero rwiza ari gutorera umuti ibibazo vya politiki biri mu gihugu. Anemeza kuko umwaka utashe amikoro y'Abarundi aguma gabanuka.
Ubwa mbere hoho biraboneka neza atagikozwe kugira izinyane za politiki zive muri iki gihugu naho turiko turaje. Murabonye mu gutugumamwo n'ibihugu dukurikirana ico dusangi. Sakaseshwa muri rero turabibona. Ica kabiri nuko indongozi zimenya yuko ukuri igihugu mukaga kubukene ukomeza igihugu bihagara cyane ku ndongozi kuri leta. Twagira tunakebure ejo bundi twanwise abategeye umutegetsi wo hejuru harahashikiriza ngo nivyo kumvikana ko Murundi yobura amafaranga 10,000 muri iki gihe. Biboneka neza ubukene aho bugereje Abarundi uravye n'ibiharuro 92% Abarundi bari bakenye bari 30%, mugabo 2016 Abarundi bakenye ni 70%.
Amakosa menshi ubutwari ishyirahamwe Parseme yatakuri leta.
Leta nizi cyo bijejwe. Amakora itoza mu banyagihugu yo bije ayo ba ministeri akora iki? Tuza kumva yuko leta rifise uruhara runini. Urabona ibyari mu bitabyo kurwanya ubukene byose, abareforma tegeza gukorerwa bose urabona byarahagaze. Ivyo umuyaga nkuba bisa n'ibiko birahagarara. Ivyindero bisa n'ibiko birasubira inyuma. Amagara y'abantu mu 2014 malaria Abarundi bagwaye malaria babaye 4,000,000. Mu 2016 Abarundi bagwaye malaria ni 7,000,000. Ni ukumenya yuko leta itegeza gukura kaga mu bukene ufatiye ku byo twari twarashize mu vyiyumviro bikomaka kumara vuga tuti ndiye gutegeza kumenya Abarundi kwira bari mu bukene ashaka kuva mu turado nk'akazi bategeza gukora. Haravuga nk'ibyerekeye ico bita ibikorwa vya haute intensité de main d'œuvre kwira Abarundi benshi badafise travail qualifié makimi na politika atavuye mu nzira ubundi ngo busire kuronka abagufasha ninge na mafaranga yinjira kwira vuye muri aka kubukene sabigoranye.
Mu vyokorwa vyose Faustin Ndikumana abona ku inzego zo kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta zitegerezwa guhabwa ikibanza gikomeye iruhande y'itunganywa ry'imigambi y'iterambere.
Ni iki gusura kigwe kya partenaire hanyuma se gikomeza inzego cyane cyane mu ntwari ibereye igiturire uko gituma inzego z'u Burundi zitizegwa n'amafaranga naho kwize politiki bayaheze hanyuma hagaca haba imigambi y'iterambere iri kiraja mu ngiro yivariwa ku munayari ivyo bidashobotse ubundi uzavaho. Na cyane cyane n'abategetsi bakumva yuko ariyo bafisi imbere kugira ibije mu ngiro gukomeza inzego zo mu gihugu zivanywe igiture no kudahana no kunyuza uko naha amafaranga yoza Ndabagabi ishi naho yoza kizi putika heze agasanga inzego zirazamye uko zimeze nta terambere rishoboka ko no mu minsi heze hari bya bitagenda kandi tutari muri crise politique hanyuma gufata intumbero ya vision development twese duhuriraho
naho ibihugu bya mbere bifite amanota mabi kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika ari byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ibindi bihugu muri rusangi muri uwo muryango byavyifashemo neza mu mwaka w'ihumbi 2016 igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cya 16 Ubuganda bufite ikibanza cya 15 Tanzania izubw'icumi nayo Kenya igirindwi eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tugaruke kuri ya nkuru ijyanye na Nyampinga w'u Rwanda uvuga ko kuba yarabaye Nyampinga ntago bituma ahindura uburyo yarasanzwe abaho, ariko akavuga ko nyuma yuko amaze gutorwa hari bimwe na bimwe byahindutse. Yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumtakaboye.
Mu gihe cya saa tanu z'amanywa nibwo nari ngeze mu rugo iwabo wa Nyampinga w'u Rwanda 2017 Iradukunda Elsa, umwana w'umukobwa ugeze mu kigero cy'imyaka 19 iwabo mu rugo na musanze ari mu mirimo umwana w'umukobwa akorera ababyeyi. Miss Iradukunda Elsa tuganira yambwiye ko kuba yarabaye Miss w'u Rwanda bitamubuza gukora imirimo asanzwe akora, gusa ngo hari bimwe agiye guhagarika kuko yabaye Nyampinga w'igihugu.
Ubuzima busanzwe ngiye nkunda gukubura, nkunda kubona ahantu nicaye hasa neza, birambangamira kubona ahantu nicaye hasa nabi, so iyo hasa nabi nta mfata akubura kugira ngo n'abatugana basange inzu ya Nyampinga isa neza. Kuri na mukanya musanze ndanje guhura.
Ubuzi duke mu mirimo bisanzwe?
Yego bisanzwe.
Wowe ntaho twakoraga muri quartier uyu munsi watangiye kumva kuri Miss n'abantu bose barakureba, n'utuki wikoreraga twawe bwite nk'umwana nyine mu buzima bw'umwana uyu munsi umvugiye kuvaho?
Kubyuka wenda nta mayini tufite akajya kwigurira yawe ukavuga reka njye kuri boutique kuri amayinite cyase kugura nk'ikindi kintu keneye, ariko ubu ibyo ntibikora.
Gahunda yo gutora Miss mu Rwanda yamenyekanye cyane cyane mu Rwanda nyuma ya Jenoside, ariko ni ibintu abantu benshi batakunze kuvugaho rumwe. Bamwe cyane cyane abakuze bavuga ko umukobwa utowe kuba Miss aba ari ukumushyira ku karubanda bikaba byamuviramo kuraruka. Ababyeyi ba Miss Iradukunda Elsa bo bavuga ko batemeranya n'abavuga ibyo, ko ndetse bashyigikiye umwana wabo kugeza igihe yabereye Nyampinga w'u Rwanda. Uyu ni nyina wa Elsa Iradukunda.
Ntabwo babiduteye kuko tumuzi ko ari umwana mwiza witonda, ufite ingeso nziza, udapfa kugenda uko ashaka, kandi niyo yaba ashaka kugenda kwa kundi bagenzi be baba inshuti zimubwiye ati tujya ha, ukamubwira uti oya ntaho ujya, abyakira neza.
N'umunsi wa gatatu abaye Miss, ubuzima bwe bwahindutse gute kimwe n'ubwanyu?
Nubwo afite iryo zina ariko usanga ntabwo yigeze ahinduka. Buri twebwe birimo kudutangaza kubona ukuntu abantu bamwakiriye bamugize umuntu akomeye.
Nyampinga Iradukunda avuga ko atemeranye n'abavuga ko kuba Nyampinga ari inzira yorohereza abakobwa kwishora mu bikorwa bibi. Kuri we yemeza ko azakomeza kuba uwo ari we, atazahinduka ngo nuko yabaye Nyampinga w'igihugu.
Oya, ntabwo byampindira kuko burya umuntu ingeso ni ingeso. Niba ufite ingeso nziza yo kwitwararika yo kubaha, ntabwo byahinduka kubera ko we Nyampinga, ahubwo wanarushaho kuko uzi ko hari abantu bakureberaho, ukarushaho kwerekana bwa burere wahawe n'umuryango wawe, kugira n'abana bato bakureberaho bavuga ati koko kuba Miss ntabwo ari ukwiyandarika, ahubwo ni ukwibaho, kubahisha n'igihugu cyawe, ukubahisha n'Imana cyane cyane. Rero ntabwo nzahinduka ndi wa mu Elsa wubaha, wa mu Elsa utiyandarika.
Iradukunda Elsa ni umukobwa muremure w'inzobe ushinguye, areshya na metero imwe na santimetero 76, apima ibiro 50. Mu ijoro ry'itariki 25 z'ukwa kabiri uyu mwaka nibwo yatowe kuba Nyampinga uhiga abandi mu buranga n'ubuhanga. Yahawe ibihembo bikomeye birimo imodoka ifite agaciro ka 15,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka azamara n'ikamba azajya ahembwa umushahara w'amafaranga 180,000 buri kwezi, hiyongereyeho n'ibindi bihembo bitandukanye yagiye abona. Nyampinga w'u Rwanda yatangaje umushinga azakora amaze gutorwa, agaragaza cyane ko afite gahunda ndende yo gufasha leta guha ingufu gahunda ya Made in Rwanda. Asumtakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta mu Burundi SNARED giriteka guhera kuri uyu wa kabiri rifite ubuyobozi bushya bukuriwe na Bwana Charles Nditije wo mu ishyaka IPRONA. Nditije asimbuye kuri uwo mwanya Dr Jean Minani wasoje manda ye ku buyobozi bw'iryo huriro. Abandi batowe barimo Chauvino Mugwengezo watorewe umwanya wa Vice President wa mbere, Onesime Nduwimana watorewe kuba Vice President wa kabiri, na Anise Niyonkuru wagumye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya yavuganye na Bwana Leonard Nyangoma uyobora ishyaka CNDD akaba yarabaye n'umuyobozi wa mbere w'ihuriro SNARED amubaza uko abona ubuyobozi bushya bwa SNARED.
Twebwe ni twari hafi siyo twari nta ntacu twobivuga ko cyane mugabo ngira abagerageje gukurikiza amategeko bemeje naho babanje kuyahonyanga kuko ayo matora yari kuba itariki 2025 z'ukwezi kwa mbere kuyu mwaka nyene.
Ikintu kubwanyu cyari cyatebesheje ayo matora niki?
Bo ntavyo twomenya ibyatebya mugabo ibyavugwa cyane cyane nuko wahora arongoye ugurunani yatinya kudatogwa niwe watatuma ku inama ku buryo n'ubu dukwije amategeko twibajije ninde yarongoye icyo gikorwa cyo gushiraho izindi nzego shasha
ubwo nani mwarigeze kurongora mbega intamba myirufite cyane cyane n'izihe turazi ko igihe mwari murongoye naho nyine bitagenze neza cyane rwose eka nkuko mubivuze harabaye n'indyane mu rwo runani zihagaze cyane cyane ku kiringo cyari cyarenganye amatora atabaye ingwane nyamukuru mu rwo runani n'izihe.
Ingorane zatwewe nuko abantu bamwe bamwe na cyane cyane no ku bwinshi bw'imigambwe cyane cyane amashyirahamwe agize rwo runani batashoboye kwemera kwiheza neza ibihe turimwo kugira ngo babone inguvu bafise babone intege nke bafise ahanini bibaza yuko bashobora kugondoza ubutegetsi buno nyene bujya ubutegetsi bwa Nkurunziza ukahava ku
muravuze ikibazo c'intege nke izo ntege nke gushika ubu zoba zikibandanya mu gihe zoba zikibandanya ugo runani rurakwiye kuba ruriho muri iki gihe
ugo runani rwo nyene sigo ruriko rurakirana n'ubutegetsi muri ibi bihe hariho n'indi migambwe itari muri ugo runani urumva sigo rwonyine ariko ruraharanira umuzo wa demokarasi
ku mwebwe mukiri mukuru urunani SNARED ntimwashoboye gushikira umugambi ugo runani rwarwishinze eka Dr. Minani nawe nyene ntiyashoboye kushikira imigambi ugo runani muribaza ko umushanahehe Charles Nditije afise amahirwe yo gushobora gushikira imigambi ugo runani
ugira ngo igihe gyewe nari ndongo ugo runani nari nigeze nihango ikiringo ngo mbona ngo gushikira intumbero ihangiro kivyo dushaka gushika ko ngo ni hari ameza biri cyangwa atatu nkuko bamwe babibona ariko cari cipfuzo gusa ca bamwe ikibabaza iki nuko bamwe ba batabona yuko bishobora gufata akanya bishobora gufata igihe
muri iki gihe turiko turavugana benshi mu bategetsi bari mu rwo runani bararuvuyemo amahirwe y'urwo runani rwo kubandanya ruwaho ku bwanyu anganiki
ya nakubwiye runani rutariho rubaho rutabaho hariho amashyirahamwe ndetse amashyirahamwe yabikorera utwabo amashyirahamwe yategamiye cyane bya politiki ariko nayo nyene ibibazo by'u Burundi birayaraba ibibazo bya demokarasi ntibiraba umuntu nuko ari mu mugambwe cyangwa ari mu runani urumva si kuvuga naho runani irwoba rugoyagoya yuko uru rugamba rwo guharanira demokarasi ruruca ruhagarara.
Leonard Nyangoma umukuru mugambwe SNDD mukaba kandi mu munywanyi urunani SNARED murakoze cyane gose ku kanyamaduha.
Murakoze Frederico.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukwa naho reka mugenzi wanjye Fidel Niyongabo atwibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze. Edi, abategetsi bo mu biro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ijambo rya mbere president Donald Trump aza gushikiriza uno musiko wa kabiri kumuhingamo inama nshingamateka n'inama nkenguza mateka ya Amerika zikoranye zizoba rifatiye ku vyerekeye gutorera inyishi ibibazo by'ukuri by'abanyamerika. Abahoze ari abasirikare bakomeye mu ntwaza n'agabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe akaruhuko ko mu zabukuru barenga 120 bariko basaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ya Amerika kutagabanya amafaranga akoreshwa ku bijanye n'imigenderanire n'imfashanyo itangwa mu mahanga. ivyo nibisata president Trump ashobora kurondera kugabanyamo amafaranga mu mugambi wiwe wa mbere werekeye amafaranga leta izokoresha. President wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo yafashe ingingo zikomeye zo mu bihe vyaduka nibiza mu gihe cyo gihugu kiriko gihangana n'ingaruka zikomeye z'uruzuba n'ikibazo c'ibifunguko.
Shuti mwari muduteza amatwi hano dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwayakurikiye. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dan Brown wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington. Mwari kumwe nangiye Dirwema
na Fidenio Ngabo. Mugire ibihe byiza mwese.